VOA. Ini radio ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika ryabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti, mwese turi kumwe kuri munsi wa gatatu itariki 27 y'ukwezi kwa kane umwaka w'2016. Muri kumwe na Frederic Undikije.
Icyambere umuntu yo kwibaza mbega ni kuki leta y'u Burundi yoba itumiwe ubwa nyuma abandi bose baratumiwe? Icyo ni kibazo abanyagihugu bashobora kwibaza, natwe twibaza.
Uyo ni Willy Nyamitwe, umuhanuzi mukuru wa Perezida w'u Burundi, avuga ku butumire bwo kuja mu biganiro buca bitangura yarusha mu gihugu cya Tanzania. Iyi nkuru cyo kimwe n'andi makuru twateguriye turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Mu gihe hitezwe gutangura ibiganiro yarusha ku itariki ya kabiri ukwezi kwa gatanu, leta y'u Burundi ivuga ko ariyo yaronse ubutumire inyuma y'abandi bose. Ivuga kandi kwirindiriye kuraba ibiri muri ubwo ubutumire kugira ngo imenyeshe kwizo kwitaba canke itazo kwitaba. Charles Nditije, umukuru umugambwe Prona utemewe n'ubutegetsi, asaba leta kuja mu biganiro kugira ngo indyane zidasiba guhitana inzira karengane zihagarare. N'inkuru ya mugenzi wacu Willy Eloja Widi Kaneza.
Umujyanama mukuru ajejwe ibibazo byo kumenyesha makuru mu biro vya president Nkurunziza amenyesha ko abantu batari bake harimo imigambwe iri hagati mu gihugu canke abanyepolitike bari hanze y'u Burundi baronkejwe ubutumwa bwo kwitaba ibiganiro imbere y'uko leta ibuhabwa. Ibiro vy'umukuru w'igihugu ngo vyakubise ijisho irya mbere ubutumire kuri uyu wa kabiri. Ubu igikurikira rero ni ukwiga no kuraba ikiri muri bwo nyezina Willy Nyamitwe.
Ubutumire bwashitse bwugaye ejo ku mugoroba mu biro rero byo mu kuri igihugu twuvuga yuko gabonetse uno munsi mu gitondo. Icyo buvuga gushika ubu rero ntaco ndashobora kumenya neza kuko nibamara kubiraba bava birungika mu bahanuzi nabo babira ntiturabibona kugira ngo tumenye ikiri mu butumire hanyuma kugira ngo tumenye natwe inyisho turi butange. Icyambere umuntu yo kwibaza mbega ni kuki leta y'u Burundi yoba itumiwe ubwa nyuma abandi bose baratumiwe? Icyo ni kibazo abanyagihugu bashobora kwibaza, natwe twibaza, namwe mushobora kwibaza. Ati rero muzokwitaba ubutumwa, reka tubanze dufundurure ako gatugatekeye, nitwamara kugafundurura tuzoca tumenya inyisho tutanga.
Ariko kandi umuhanuzi mukuru arabivyerekeye kumenyesha makuru mu biro vy'umukuru w'igihugu yemeza ko hari n'ibindi bibazo bitegerezwa kubanza guharirwa ko bigatorerwa umuti imbere yuko ibiganiro nyezina bitangura.
Murazi neza yuko igihugu c'u Burundi kigizwe n'imigambwe irenga 40 n'amategeko, izo kwitaba yose ifise amashirahamwe yigenga arenga nk'600 azotumirwa yose. Hari abarundi bari mu gihugu c'u Burundi, hakaba abarundi bari hanze, hari abarundi bari mu Rwanda, bari muri Congo, bari muri Tanzania, Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hariho abari muri Afrika y'Epfo, abari mu bihugu bya Buraya, mu Bufaransa, mu Bwongereza n'ahandi, hari abari muri Amerika, mu Bushinwa, mu Burusiya n'ahandi. Mbega ko tuvuga tuti ni ibiganiro atawe bikomira, abo bose bazoshobora gutumigwa. Ibyo byose rero ni ibintu abantu ateza kubanza kuganira ko kugira ngo babitorere umuti imbere yuko baje mu biganiro nyezina.
Nubu leta y'u Burundi irarahirika rengwa kwitazigera yicarana n'abashatse guhirika ubutegetsi n'abatunganije imyerekano yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu kubwa Willy Nyamitwe ngo kibanza cy'abo bantu si mu biganiro ahubwo no kujanwa imbere y'ubutungane bagakubitwa intahe mu gahanga. Asigura kwiba atari icyifuzo cya leta y'u Burundi gusa canke amategeko y'u Burundi yonyene abyerekana, ahubwo ko hari n'ingingo zibiri zafashwe na ONU zerekana ko abantu bose bagize uruhara mu bikorwa byo guhungabanya umutekano batemerewe kuja mu biganiro. Tumubajije ko leta itazohava yihindukiza mu ijambo nk'uko vyagenze aho muhari CNDD FDD ukigwanira mu ishamba leta yari hari yitaba ugize ibinywa maraso n'abakora iho nyabwoko ariko ikaruhira kwicana nabo. Willy Nyamitwe yatwishuye ko ibihe byahindutse.
Icyo kintu harabahora bacitwaza mugabo ibihe biratandukanye. Igihe cya kera muvuga c'2023 aho habaye gusinya amasezerano yo gareka intambara burundu hagati y'umuhari CNDD-FDD wagwana na leta yari hari ico gihe, demokarasi yari yaciwe umutwe 93 aho bishe wari itorewe n'abanyagihugu n'icyubahiro Melchior Ndadaye nabo bakorana. Rero nta girizwa shingiro ryari rihari, nta butegetsi bw'imwe n'abanyagihugu bwari buhari. hariho leta imfata kibanza yagiye yishirirwaho n'abantu biciye mu kumvikana mu magaburanya manyene hanyuma rero demokarasi twarayigarukanye yaragarutse ishinga imizi n'ukuvuga yuko abarundi barongorwa nabo bitoreye ivyo rero biratandukanye mu gihe amaze kuja mu ngendo ya demokarasi so kuvuga yuko uzokwa amatsindwa amatora azokwa amafata ibigwanisha atera grenade hirya yica abantu ngo niho azoca aronka ikibanza mu nzego zitandukanye z'igihugu ubu nta uzosubira kwanka amatora ngo aje gutera umutekano muke mu gihugu ngo ace yongera asabi yuko bo muhamagara mu biganire ivyo tegeza kubisezerera burundu
uko biri kose abatavuga rumwe n'ubutegetsi babona ko igihe kigeze namba kitamaze kurengana cuko abegwa nibazo vyo Burundi bicara hamwe bakaganira Charles Nditije umukuru w'umugambwe iprona utemewe n'ubutegetsi
Tuko turasaba cyane cyane muhuza ko iyo nakakarere ko buhata nkuru nziza kemera tukagana nabandi baranana kera mugabo bitebuke ibyo biganire bizoba kuko n'urupfu ntirumarira abantu ntazomara abarundi bose batamwiyumvamwo biyamije kintu cha gatatu bitebuka azobona yuko impera n'imperuka ari ibyo biganire uko kunana kwiwe nta kuzomushikana kananira abagabo ntiyimye kintu cha mbere leta yiyubaha leta ikwiyo zina leta nya leta ikingira abanyagihugu naho babihwicwa n'undavuye hanze leta nta kigongwe na kimuntu yigira ngo nuko ngo atreyo yica naho babahica abandi bantu leta idashobora gukingira abanyagihugu idashobora gukingira ingabo zayo nta leta ibiriho ndaci bikimaze ntawe izigira
ibiganiro bihuza abarundi hanze y'igihugu zaye byatunganijwe mu gihugu cy'u Buganda mu kwezi kwa 12 ku ncoro ya mbere umwaka uheze kuva ico gihe vyaciye bidindira kwigerekezo rya 2023 ukwezi kw'icumi umwaka w'2015 umukuru w'igihugu yatanguje ku mugaragaro ibikorwa vy'umugwi w'igihugu ujejwe ibiganiro hagati y'abarundi Sunday uwo mugwi ufite ikiringo c'amezi atandatu ashobora kongerwa bikenewe uramaze guhetura intara zose z'u Burundi aho abatumire bava mu mici itandukanye y'ubuzima bw'igihugu babazwa gutanga umuti urama kugira mu Burundi hasimbatare demokarasi muri iki gihe akarere k'ibihugu vy'umuryango wa EAC gaherutse gushiraho wahoze arongoye Tanzania William Benjamin Mkapa ngo umwunganizi wa President Museveni mu matati ari hagati y'abarundi eroje buri kaneza Bujumbura iju rya Amerika
urakoze eloge uri kaneza uyu munsi ku wa gatatu niho hafubwa mwitongo ry'abapfuye ku mpanda mu ntara bubanza intwaza ngabo mu gisirikare cy'u Burundi Colonel Emmanuel Buzobona aheruka kwicirwa muji wa Bujumbura abitavye ibirori byo kumushingura basaba ku bwicanyi buhagarara ni inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanyana
Inkuka y'imisa yabereye mu ishengero Katolika Katedrali Regina Mundi niyo yatanguje ibirori byo gusezerera rya nyuma Colonel Buzubona Emmanuel yiciwe muri zone Kinama ku munsi wa gatatu w'indwi iheze ubwicanyi bwakozwe n'abategereye iyo ntwazangabo igihe yari itashe muri zone ya Kinama mu masaha y'umugoroba Umonye General Gacukuzi Adele yararongoye imisa yasabye abakora ubwicanyi kubuhagarika muhisi Colonel Buzubona yafubanywe iteka mu itongo ry'abapfuye riri muri komine Mpanda y'intara ya Bubanza igisirikare cy'u Burundi giserukiwe n'umwe mu ntwazangabo zaraho cashikirije umubabaro wo kubura iyo ntwazangabo Colonel Mandevu ajejwe igisata cy'abakozi mu gisirikare cy'u Burundi yibukije bimwe mu byaranze muhisi Colonel Buzubona mu muryango wa Colonel Buzubona ntibazibagira uwo muvyeyi nkuko babishikirije mu kumuhereza imana muganga Evariste Ndabaneze yashikirije ijambo ku izina ry'umuryango w'umuhisi yavuze ko batazibagira ubutwari bwo babuze batanka inyuma y'iminsi itandatu Colonel Buzubona agandaguwe n'abamutegereye atahutse imuhiriwe muri zone ya Kinama iyi ni ntwazangabo y'ipeta rya generali yaragandaguwe hamwe n'umukenyezi wiwe mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere muri zone ya Gihosha kuri uyu wa mbere nyene umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yashikirije ijambo aho yasabye ko mu kiringo c'indwimwe ho bahamenyekanye abagandaguye iyo ntwazangabo ku mpanda mu ntara bubanza Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
urakoze Evariste ku munsi wa kabiri niho impunzi z'abarundi ziba mu gisara cha Kigali zahurira kuri paruwase yitiriwe umweranda Inyasa kugira bibuke umwaka urangiye Burundi bwinjiye mu magume iyo misa ikaba yariyo gusabira abahitanywe n'umutekano muke urangwa mu Burundi bitekanijwe kwabo barundi b'impunzi bazomara indwi barabira hamwe ingene Burundi bwo kira ni inkuru ya mugenzi wacu Desire Hatungimana
Aho ni misengero rya paruwase yitiriwe umweranda Inyasi iremera mu gisagara cha Kigali abarundi bahunze bari bahuriye kugira bahimbaze umwaka uheze Burundi bwinjiye mu bihe bitoroshye byatumye abarundi barenga 270,000 nkuko ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe impunzi ku isi HCR rivuga batizabo barahunga igihugu cyabo abandi nabo amajana n'amajana baricwa iyo misa rero nkuko amashyirahamwe adaranira igicaro bya politiki yayiteguye yabimenyesheje yari yo gusabira abitabye Imana bongera basabira Burundi kugira buronka amahoro ugwaruka gwakozwe ko cyane umutekano muke urangwa mu Burundi kuko ari nago gwitabira ku bwinshi imyerekano yari yatunganijwe nayo mashyirahamwe mu ntumbero yo kwiyamiriza ko Petero Nkurunziza asubira kwitoza rumenyesha ko gwatakaje byinshi harimo amashure abavyeyi n'igihugu cyabo
ubuzima bwino buragoye nyene urabona ko ari ubuzima umuntu wese bamwe bafise abantu babahaye indaro abandi nabo usanga bafise nk'abantu bafise basanga barifise bagasanga barafise ahantu bapanze ariko ubuzima bwo ngaha n'ubuzima bwoye gose n'ubuzima buruhishije gose hagwe igikuru gusa nuko bokumvikana tukagira ngere twaraba ingene twoje hamwe twese tugasubira mu gihugu cyacu
aha muzima narumvye byinshi cyane nk'akarorero twarataye abavyeyi nkatwe ngaha abavyeyi twarabataye sinshobora kumenya ukuntu ati n'umuserete ntiyagize kandi nawe nyine ntazi ko ukuntu mbayeho kandi nanjye nsanzwe savye indaro ubuzima buragoye buragoye kandi twahumbye byinshi cyane amashuri twarayataye naho utigo turagerageza kwiga ariko ntibigenda neza urakubita ubwenge inyuma ukavuga ati hasi wacu umaze kwimva ko batari wanyu rero wumva mu mutima ubuze ikintu kinini cyane
ego twatakaje ikintu kinini ahanini benshi usanga tubaye mu buzima butoroshye cyane menshi usanga barabayeho barafungura rimwe harababibura kubera bari mu gihugu bari mu buhungiro dufite ikibazo cyo kubaho dufite ikibazo kirekire cyane dufite ikibazo cy'ubukene dufite ikibazo n'umuntu agwaye kenshi biramugora nitwe twiyungunganya hantu twebwe tugafashanya
Vitane Nshimirimana arongora unani rw'amashyirahamwe force ari mu batangije urugamba rwo kwiyamiriza ko Nkurunziza asubira kwitoza yamenyesheje ko inyuma y'uno mwaka uheze hatanguye ugo rugamba ashimishwa no kubona abarundi baragaragaje ko ikibazo cy'amoko naho hari abashaka kiba kwegeramwo bagisezereye
cyambere dushima nuko abanyagihugu bose bafatanye mu nda bakanka yuko ubutegetsi bubacanishamwo bwitwaje ngwamoko imigambwe cyangwa intara cyangwa ibindi ukuntu gwaruka gwitanze gwaruka gwa Burundi gwitanze ukuntu abavyeyi bashigikiye ugo gwaruka kugira ngo buharanire kazoza cy'igihugu cy'u Burundi ibyo bonye byadushimishije cyane byatweretse yuko abarundi no munsi bamaze gukura mu byerekeye guharanira agateka n'imyidegembyo hamwe n'ivyiyumviro bya politiki
abateguye ibirori byo kuri uwa kabiri bamenyesha ko iyi ndwi yose bazoyimara bahanahana ivyiyumviro kucokiza Burundi n'abarundi bikabiteganijwe ko bazonagendera abana bari mu bitaro bavuye Burundi barashwe iyi ndwi ikazosozegwa n'urukino rw'umupira w'amaboko basketball ruzohuza impunzi z'ibinyamata n'iziba mu gisagara cya Kigali Desiratunye Imana Kigali ijwi rya Amerika
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye
tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo
twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza Ikiganiro ejo mu mashuri mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mu kigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha ya 12 ngice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanjye,
ni cyawe,
ni cyacu.
Muri ko murabandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika risamyanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Unaho ni wa mwanya w'ikiganiro ntorere kazoza dutegurirwa na Studio Ijambo.
kimina mbeguri mumaki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza ndiko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
eh erega mwarasizwe ntorere kazoza
ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
Eka ni nyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
Mugitegurirwa na studio Ijambo
Nturere kazoza
Ikaze ni gwanyu bakunzi biganiro vya studio Ijambo na cyane cyane mwebwe muri ntatangwa mu kiyago cha politique Nturere kazoza Jerome Niyonzima nongere ndabahikaze muri kino kiyago ndabifuriza amahoro mu banyu Uno munsi mu kiyago cha politique tugiye gushimikira kwitituka y'imigenderanire y'u Rwanda n'u Burundi na cyane cyane ku ngaruka zayo ku buzima bw'abanyagihugu Nkuko batari bake babizi igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi ni bihugu bivukanye ni bihugu bisangiye byinshi mu buzima bwa misi yose kuburyo abadasanzwe babizi imbere bashobora kwibaza ko coba cahoze ari igihugu kimwe n'umunsi rero nkuko batari bake mumaze igihe mubikurikirana itituka giyo migenderanire riraserukira mu majambo ashikirizwe na bamwe mu ndongozi z'ibyo bihugu bibiri bikagaragara yuko muri kino gihe imigenderanire y'ibyo bihugu bibiri itifashe neza umunsi rero dushimye kurabira hamwe ingaruka z'iryo tituka ry'imigenderanire ku buzima bw'abanyagihugu baba muri komine Ntega ku mupaka Burundi buhana n'u Rwanda reka dutumeyo Chris Munezero
turavukana turi bene mugabo umwe dusangiye ugupfa no gukira uburaro n'uburamukuru
jewe banyitanya wenda Pascal nkabamba ku mutumba wa Gisitwa ni ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi ukuvuga kuvanga ha gushika kuruzi kuko kuruzi ni hajya uburyo uvuye ngaha ugashika kujya mu hanuka rabucubona uruzi akanyaro bwo ni nko kometero 300 imipaka itaramera nk'ihagaze ngo Rwanda bagugare kubera uburundi bona bugaye imipaka atamuntu yoje Rwanda ubu ubuno bva ko tubayeho nabe kuko nk'ubu mu iki gihe beshi baba bagiye kwipagasiriza mu Rwanda cyangwa urabona nk'ubu twe ko twari tubayeho keshi twaza gusima mu Rwanda nuko uvuga impunzi zose twambara zava mu Rwanda kubera tuba ku mupaka twaje kuzigura mu Rwanda ariko gushika ubu nta muntu yokandajya ntajya ku rukombe kuko bakubonye ubucumererwa nabe kubera rero icyo kica gituma tubayeho nabe kuko nk'ubu urabona mu iki gihe ni mu gihe cy'inzara numva rero ari mu gihe cy'inzara ntitoja kupagasa ntawe ja kupagasa mu Rwanda muri naho urabona naho heshi harashonje nta hantu hoja kupagasa rero je nova kwino ariko tubaye
je nitwa Ndayisaba Edouard mpambanga muri komini Ntega mutumba Gisitwe agacembira kigufi inchuti mu Rwanda ziriyo ariko kubera u Rwanda bagugaye ubu naho yonakubona uri ku rukombe rw'u Burundi nta nakuramutsa kaje avuga ati none ndamuramutse zyo dushikirana gute ubu rero nka twebwe ngirango urabona nk'ukuntu tumeze nagasabune ntitukironka nagahuze ntitukironka
none kubera iki mutakaronka
kubera u Rwanda bagugaye
ni u Rwanda niko bahisa bune
oya kubera twaragenda gupagasa nk'ubu u uragenda igwanda ugakorera nk'igihumbi cy'amanyarwanda ugacuronka 2500 by'amarundi urumva ko washuronka irasiyo nisabune n'umunyu aho rero nizo ngorane kwidufise
mbe bababwiye ngo ni kubera iki bahugaye
twebwe keshi no kumara rero turavyumva bavuga yuko igihugu cy'u Rwanda cyo giteza umutekano muke igihugu cy'u Burundi niyo gituma rero bugaye imipaka
nzwa Maria Sabindeme aho yepfo ngo ukijabuka
no twajabuka gute namato barakuyemo nubwo bigeze gushiramo ku cyambo cyo barabusaturiye mu rudo
none wowe hari ikibazo bigutera
ikibazo ndagifise no kuvuga bwoko bw'ijya kakijya atugiye Rwanda ishati wayigura igihumbi ejepo kayigura igihumbi mugabo twebwe ni Burundi ijya uyibajije bago 2008 no kuvuga nk'umuntu atari bwagure nka Kongo abaragahaye umwana nuko arakugiye mu isoko ntiwumviriza uco muheke inyana waganda kushiba gacha bamwirukana
eh nagira ngo muranjana ku mazi nyine munyirike iyo myunga murima munyirike hakujya
hakujya
umuntu ware gutembera mu mazi n'ubwato
eka nabo batajayo bo kujana gutembera yagute yego bavuga ati kumbe hazuhavayo tugira nabe aturutse hakujya
n'iki mwe muraheze mukabitahura
turabitahura nyene tuvuga tuti nakwe kumbe badukenge ntege cyo tuba twabatsunezerewe yego
nitwanya benda inase
nawo ngo haru uvye harabishika ugasimba hariya hehe
cyane gose
be hitwa gute hariya hehe
inyabitare
byarabibishika ugasimba inyabitare
igituma ko hadusembera mu Rwanda nka twegetukire abajambera twarategura nk'akantu kagatungwa cyangwa nk'akantu gashobora kuva nk'amafaranga nk'ubakantu kakagura ino nk'ibihumbi bitanu mu Rwanda gashoje nagacagwa nka bitanu by'amanyarwanda gashoza kuvunjisha ugasanga uri kwaro nk'aka akantu k'akanyungu ugasanga uri kuri yungayunga ura nakantu warikeneye uranakarose kumva z'uko wagiye guhigirayo agasomba kandi kandi ubu nka twebwe biranadutera n'umutekano muke kubera yuko twaraturonka izo nyungu ubu tukaba tutazironka none cyane gose ubu nk'ubu hoho ni nkumbu nyinshi kubera yuko twahora duhana nyene utuntu nyene tw'udufaranga nk'uko nyene gushika nk'ubu tukaba tudashobora kujyayo tuturonke ubu rero biranatuma twebwe tugira ibintu by'ingorane nyinshi tudashobora no kuvamo dufatiye nk'ubu tukagenda gusoma y'inzoga zijya bita n'intuzenya imbutambuta zijya bita imbutambuta tukugira tuze turazisomera none ubu ntitukizironka akanyota rero haguma katu nyene katunyara bya burundu nawe nibyo wibonera
ubu rero ngo muranyotewe
yo kunyoterwa gusa birarenze
Ako kayoga mwavuze ngo kitwa gute?
Kitwa mbutambute.
Kano gakozwe mu.
Cene bazi ko kaganwe mu bitoke. Bagaca bagira nibindi baca bavangiranira. Kugira ko kayoga nyene gace karonka umwambiro meze neza akaryoha.
Ine ntimuzi kugakora. Komo nibitoke byuzuye.
Twobishobora? Eh. Ara.
Nagira ubwo buhinge nabwo nyene mwaragiye kuburahura kugira ngo muze muranywa kayoga akaryoha.
Nabyo twashobora vraiment.
Twe turavye nk'ibihombo byinshi twarose n'ibyinshi cyane nk'ubu nkariho nk'abantu barimirayo imyumbati biharage ibijumbu imyumbati byinshi mvura kuvuga igihe bugariye we wararimiye hariya inzara nyine mwatizwa guhura nayo kumva ntuja gusoroma cyane bakaba bafite nk'umuntu wa waragabiye hariya cyane bo bakaba barakugabiye ino umva rero nk'ubu ufite nka shobuje mwarahebanye nabo ari ntungwa cyane nka ofiseyo amapfa nyine bavuga ati nzenda yikore ko nturonka ubu nyine kwemera nyine ugatimba nakundi amva rero nk'ubu nyine ni ukwigumya nyine nakundi umuntu aharaba nka kujya nyine umuntu araba inzu y'umwishwa kera naho nyine atari ubu
mbe abanyarwanda bo hari icyo baza kurondera ngaha
abanyarwanda bo bafise agahinda bararize barahwereye ati icyo dushikana hariya bo rero nubwo bagwa ibitoke irusanzwe barunga barukuye ino bamwe no gupfa inzoka ziri mu kubica kubera akaba kine babuze
ubwa mbere nagiye ngiye gupaga sayo ndagumayo nanduka ndashaka umudamu maze kumushaka ndamubwira turubatse n'ubu turi kumwe ino tubyaranye kabiri nyuma yaho rero tuza kumva iyo migumuko mbere kenshi ngiye narababaye cyane kubera banyugariye kwa mbabukwe niho mabukwe mfise nta mama asigaranye niwe yari nka mama kwa data bukwe agacira niho nabankunda gukora agaceri kenshi niho nakarimira bamaze guhugara nyene harashitse igihe nyene numva ndatabagaye umutwe ndawuta gushika naho nshaka kunogurisha imirima ntibiba bikinkunde kubera hugaye kuko nko mugihe bashobora kumva wagiye i Rwanda twebwe kwagize ubwoba bamwe bayumvise ko wagiye i Rwanda ushobora kugaruka ukagira ingorane ubu rero twebwe nyene mu nyene twibereye ngaho
twihe ubwacu ko twumva ko kugira ngo imipaka yugagwe ko byavuye ku gihugu cy'u Rwanda kandi kenshi ngira ngo abatunze amaradiyo barabyumva ko byagize n'ubwo bw'igihugu hejuru mva nka twebwe twari dutegereje nyine bariya batware bo hejuru icyo bazokuramwo nako tukaronka umutekano
abo batware bo hejuru nyine ndumva ko ari bushimikira ko ubasabiki
twe icyo twabasaba nyine ko bogirana ibiganiro hamba twe tukaronka amahoro bakatwurura nyine tukaguma dutembera kuva dusanzwe dutembera
nk'uko nyakubahwa umukuru w'igihugu akwiye kubona n'umukuru w'igihugu w'u Rwanda kugira ngo babisubiremo kugira ngo imigenderanire yongere kuba myiza mu gihugu cy'u Rwanda n'u Burundi twongere tuja duhana nk'uko twahora duhana twose mu mutekano kuko nibo bakwiye kudufasha kurumva bijya ibintu byo kugana imipaka byavuye mu nzego zo hejuru bavuga ati kubera u Rwanda rumeraniye nabi n'u Burundi ngo barurungikanye ko abaza kurutera yituma batumye imipaka rero i Burundi bace bayoga twagare twasaba yuko nyakubahwa perezida yavugana na perezida w'u Rwanda bakumvikana kugira ngo imigenderanire yongere kuba yose kuko twebwe hakuri u Rwanda hari hatugize nabagwe ko ariho twaza gukura gahuzu benshi baza gusoma n'uduharage nk'ubu ibiharage no bizimbye akaza kubigurayo
umunyu bakaza kugura icyo ari cyo cyose akaza kugikuranya kandi n'abanyarwanda nabo hari cyo bahombyira abona abanyarwanda barazi niba gatoli inzoga cyangwa ni ukeneye kujya kwisaba akaja kwisumira utuntu nawe mu Rwanda tatuliyo ariko gushika ubu nta munyarwanda yo kandagira na kandagira yo merwa nabe kandi gushika ubu nta n'umurundi yo jigwana kuko ntaho yoje urumva rero n'icyo gituma n'abanyagihugu nabo babigiremo agahomba kanini kwata muntu akije gusoma yo kandi atanuje gupagaza yo
kwebwe rwoshima nka president w'u Burundi bavuganye na president w'u Rwanda ibikorwa bikaja mu ngiro bakugurura kuruzi kwa Kanyaru nabo bagira igihe kumba nyimba ati Rwanda ryaho nyikirwe mu gihe twari dusanzwe tuyifise bakaza kuyigura ino none ubu rero ubu nta kintu na kimwe namwiriwe ntitugihana beshi kwari dufise beshi bari bafise amatelefone y'amasimu y'u Rwanda ubugare baciye batagukwa ntanu bakura amayinite nkigihe urumva ntiwovugana n'umunyarwanda mutazohora ngo muramukanye kwe beshi turahafise y'incuti mugabo ubu ntibigikunda nyene twarahebanye
mbega mufaso ni mucamubana gute n'umunyarwanda naho umurundi
oya giwe ntikocanamo n'umudamu wanje guko impamvu tutocana mudu tugiye gucanamo ntikoca dukurikiza ibyo hejuru kereka nkigiye amategeko ashobora kuvuga ati turabasenye nta munyarwanda dushaka n'uwarutunze umugore w'umunyarwanda nasubiri wabo nabo uwutunze umugore w'umurundi kazi agaruke i Burundi
ubwawe ndumva umenga biraguteye ibibazo na cane cane mu muryango ubibaza ko arinde yoshura kukemurira ibibazo ufise bivuye kuri iyo ngingo
umuntu wanyemurira ibibazo kereka bivuye hejuru mu rwego rw'igihugu igihe bogira imigenderanire bigakunda bakugurura abantu bose tugahana amazi nk'uko ubwa mbere twayahana tukongera kurabana tukaja kubareba no bakaza kutureba ibyo byerekwe abantu benshi byo tunezera kuko mugo twebwe mu rwego rwo hasi ibyo ntibyokunda kereka bivuye mu rwego rw'igihugu hejuru mu gihe perezida yokumvikana na perezida w'u Rwanda mu bantu bo hasi nta muntu n'umwe yovuga ngo arahindiyemo ikibazo ngo ntibikunda cyankwe ngo birakunda twebwe kuko tubyumva ku maradiyo tuvuga yuko ikibazo nyene kiri hehe kiri hagati na hagati mu bagabo babiri perezida wacu na perezida w'u Rwanda guko twebwe ubu nta kintu na kimwe kigisigaye dutegereje kizova hejuru gusa kizova giheze
ese mugezi byo nibiki ubonukiye nacyo dupfa
ndiye kumenya uko abarongoye intara ya Kirundo bakiri ibibazo bashikirijwe nabo barongoye tukaba twaraganiriye na Gerard Ngabonziza umuhanuzi mukuru wa buramatari w'intara ya Kirundo
turafinde tuba tuducungere uruja n'uruza ku mipaka aho ni kumva z'umutekano mugo uyu munsi ntawo uvuga ngo mipaka irugaye abanyagihugu baragenda imodoka ziragenda arabaramukanya baragenda bakagaruka
hari icyo mwa mwana ashoboye kubona cyo bacarahindutse ku migenzanire y'abanyarwanda n'abarundi bahora baramukanya cyane naho bahora kurondera cyo rirenza aho hiyo
ntawo byobageza murazi yuko mu gihugu cy'u Rwanda ariho imigwi nkuko byagaragaye yarikira yateguwe kandi kanikongekana tere kumva z'umutekano turafinye twitunga kugira ngo umutekano ku mipaka ngo umucungerewe icyo kintu cyo gupagasa no nga mu gihugu ashaka gupagasa kandi n'uyu munsi mu Rwanda baragira gupagasa mu bwo kumva z'umutekano turacungera neza uruja n'uruza rw'abenegihugu bacu
Ndagushimiye Krisi Munezero kuwa wadushikanye muri komine Ntega ku mupaka w'u Rwanda kugira ngo turabire hamwe ingaruka zitituka ry'imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda ku buzima bw'abanyagihugu baho. Reka nshimire namwe mwariko murakurikirana ikiyago cya politike Ntorere Kazoza Jerome Niyonzima nongere ndabipfurize kuruhanirwa mu banyu no mu vyanyu naho butaha.
Cyari ikiganiro Ntorere Kazoza ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijyanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio Ijambo
turabashimiye inshuti mwese mwateze amatwi ibiganiro byacu byo muri aka kanya mu masaha ari imbere turabashikiriza ibindi biganiro bya radio Ijwi ya Amerika umugoroba mwiza wese